abacamanza batemeraye ntahangwa mu bari ukobwa bujumbura mu bamukuru butunzi rumbirije abarangira agateka kazina muntu mu Burundi muntu biheze iruhande y'icyaha bikekwa ko cyo guterera ibikorwa by'iterabwoba cyatangajwe n'umushinganji yajejwe umutekano umushuhira bagihagarikwa hiyongereye ko ibyaha by'ubwagizi inzego no guhungabanya ubutunzi bw'igihugu nk'uko amasoko y'ijwi rya Amerika yabitubwiye n'ishyirahamwe y'idayaside rikora amatohoza ku Burundi ryarumvise ayo makuru sakinete sakiyana umushakashatsi mukuru muri iryo shyirahamwe yabwiye ijwi rya Amerika ko ihagarikwa ryabo ryahunyanze amategeko asaba ko borekurwa atakirinze gusabwa
mu mugambi uharanira agateka kazina muntu mu Burundi turaraje ushinga ifatwa ry'izo mpirimbanyi zitanu n'ibyagirije bitagira urufatiro babegetseko dusaba ko borekurwa vuba bwango abategetsi b'u Burundi barimo umushikiranganji w'intwaro yo hagati bavuze ko boba bateye iterabwoba mbega isano hagati y'abo bantu amashyirahamwe yabo n'ibikorwa by'iterabwoba riri hehe banagirijwe kandi guhungabanya umutekano w'igihugu ukugarariza inzego no guhungabanya ubutunzi bwacu nukuri ibyo byagirije ntibigira ifatiro bivugwa ko abategetsi babaziza kuronka imfashanyo mvamakungu mugabo ibyo nta mategeko abibuza kandi si icyaha gihanwa n'ubutungane
ifungwa ry'abapasoni batatu n'abagabo babiri baharanira agateka kazina muntu ryerekana agashavu leta ifitiye umuntu wese ashinze icyumviro gitandukanye n'ibyo yifuza
ibyabaye
byerekana inyishu leta y'u Burundi ifitiye amashyirahamwe yinuba mu kwihora abayaserukira hahunyanzwe amategeko ibi biri mu rukurikirane rw'ifatwa ry'izindi mpirimbanyi mu kiringo cy'imyaka myinshi dusanga hari urutonde rwashyizweho gusubiriza hafatwa uharanira agateka kazina muntu cyangwa umumenyeshamakuru hakaba ugwama ku rwego mpuzamakungu maze akarekurwa inyuma y'umwaka cyangwa ibiri hanyuma hagafatwa undi gutyo gutyo nibutse ko umunyamakuru Florian Irangabiye ativundiye mu ibohero inyuma y'amezi atandatu hagaritswe ubutumwa buratomoye leta ntiyihanganira abayivuguruza mbere n'ibikorwa byiza by'amashyirahamwe ku banyagihugu b'abarundi
inyuma y'iminsi ibiri abahamya hagati y'akazina muntu bafashwe kuwa cumi na gatandatu ukwezi kwa kabiri guheze umushikiranganji ajejwe umutekano n'intwaro yo hagati yavuze ko izo bikekwa ko leta itizemezo
bakorana n'ishyirahamwe iyo nkoye gukorana n'u Burundi bagaca bakorana n'amashyirahamwe amwe yemewe n'ayandi atemewe bagakoresha amafaranga tutazi ukungene aza bagakoresha ibintu byinshi uburyo bwinshi cyane twe tumaze ko nk'amezi atatu tubidorire bukebuke amafaranga baronse rero turiko turarondera ukungene angana turashobora gusanga ari nk'ibita ngo financement ya terorisme
ariko muri izi yazi bagasanga ingendo ari igihe cyane by'ibyo perezida ndayishimiye adasiba gusezerana
ces arrestations sont en contradiction directe avec tout ce que le président
ayo mahagarikwa ateye ku biri n'ibindi byose perezida yasezeranye yasezeranye ubwigenge bwo gushyikiriza ibyiyumviro ukwigenga ku butungane ariko biragoye cyane kwizera umuhango wiwe mu gihe leta ikoresha ubutungane nk'igikoresho cyo gutumiza sosiyete sivile ibi biteza urubwo Burundi perezida ndayishimiye na leta yiwe muri rusange
amudogera umukuru w'igihugu Evariste ndayishimiye arabazi yagarutse ko muntu biheze ari mu masengesho y'inama nshingamateka na nkenguzamateka
tugeze kunegura hari n'abatacumviriza amategeko yacu ndetse avuga turabizi ngo ni umunwa gusa mugaragara ndabwira na Yezu yarafunguze gushika aba mwiza ati ndavuga ati ndabibabwiye icyo mumenye ubutazobikurikirana akazi kiwe
umunyamateka wa Amel Niyongere yasanzwe yari muhanda hagati y'akazina muntu avuga ko bagenzi be bafunzwe hahunyanzwe amategeko uko niko yabisigurira ijwi rya Amerika kuri telefoni
amashyirahamwe adaharanira ibiciro bya politiki mu Burundi nta tegeko na rimwe ribabuza gukorana n'amashyirahamwe adafise ibiro i Burundi ibyo rero bikaba biri mu rwa rukurikirane rw'uhohotera abantu hagati y'akazina muntu hamwe n'abamenyeshamakuru ibyagumye birangwa intwaro y'umuhisi Petero Nkurunziza umukuru w'igihugu mushasha Evariste Ndayishimiye igihe ariko arimikwa yaravuze amajambo meza abarundi bagiye kwishyura no kwizana hazoba ibya demokarasi uri kuraraba uyu munsi urabona neza neza yuko bigatera kazi na muntu byo kwishira no kwizana byose atabiriho
icyaha cy'iterabwoba bikekwa ko gihanishwa mu nyororo uri hagati y'imyaka 12 nk'uko ingingo ya 641 y'itegeko mpanabyaha ry'u Burundi bivuga mu gihe hari abantu bishwe kubera icyo cyaha ucagirizwa ashobora gufungwa ubuzima bwiwe bwose ejo jya urika neza ijwi rya Amerika.